nzamba
nzambira samirana
Amori wanyo bakunzi wa makuru ya radio inzamba gateka kawe sangwe kaze kuri no sango jo ko munsi wa kane turi kwigenekeza ya 13 rusama umwaka w'2021 amakuru y'uno munsi ashimikiye kuri zingingo nkuru nkuru zikwerekera imyaka iba itandatu umugwa w'abasirikare ushatse guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu Burundi hari kwigenekeza ya 13 rusama umwaka w'2015 Iyo ntegoro yahavuye ibinyenda muvano ku butegetsi bwa CNDD-FDD yo gucira umunyororo wo guherayo bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo abamenyeshamakuru n'abaharanira gato y'akazi na muntu murabikurikira abantu barenga 40 ni bo bamaze gufatwa bikekwa ko bafise uruhara mu gitero giherutse kuba mu ntara ya Muramvya ari ku munsi wa Mungu heze muri bo habiriyemo abahoze mu gisirikare cy'u Burundi Abayisilamu ku isi nabo baramutse bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr wo gusozera amafungo yabo mu Burundi abayisilamu batari bake bawuhimbaje mu bukene kuko bari batunzwe no kudandaza ibyo navyo bikaba byunyuwe n'imbibe zitagihita kubera ikiza cha COVID-19 Ido nido rero ni mukanya nsubire kubaha ikaze muri ano makuru mushikirizwa na jewe Alisa Kimana
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho Umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyatangurire kuri ino nkuru y'umubabaro umumenyesha makuru François Bizimana yahora mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda yaraye ahitanywe n'isanganya ryo mu ibarabara. Ni umubabaro kuri bagenzi we bahora bakorana mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi Ibeji. Barababajwe n'ubwo rupfu rwashitse giturumbuka Alexandre Niyunge ko arongoye Ibeji avuga ko François Bizimana yarazwi nk'umumenyeshamakuru yakunda cyane umwuga wiwe agakorana akazi umwete n'ubwira Alexandre Niyunge ko
umubare mwinshi cyane mu runani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi ku rupfu giturumbuka rwahitanye mugenzi wacu François Bizimana yari umushinga ntahe wijunja n'ijambo twaranakoranye mu mwuga yari umuntu akunda akazi akakitaho atiziganye turahojeje cyane umuryango wiwe eka mbere n'uwamenyeshamakuru bose mu Burundi asize igihengeri kinini cyane tumwifurije uburukiro bwiza Imana mushobora byose yeze imwakire mu batoni bayo
Mugenzi wacu François Bizimana rero akaba yitava Imana amaze imyaka 46 akaba asize umugore n'abana bane imana imwakire mu bwami bwayo abantu 43 n'abatatu nibo bamaze gufatwa bakekwa ku gitero c'imirwi yitwaje ibirwanisho giheruka kuba mu ntara ya Muramvya ku munsi wa Mungu heze muri wo higanjemwo abahoze mu isoda ca kera ex-fab hamwe n'abanyeshure bari baronkejwe impapuro z'umutsindo ku ishure rya commune Murambi Kuri uyu wa kane bakaba biriwe barasambira ku kibuga c'ibiro bya komisariya ahi Muramvya Ido nido na Delicia Kamikazi
Ibice biriko bifatwa nk'abantu bakekwa ko baragize uruhara mu gitero cyabereye mu ntara ya Muramvya ni Murambi, Mugomera, Gweza, Burambana na Nyamugari Abafashe muri bo higanjemo abahoze mu gisoda cya kera bita ex-fab bo mu bwoko bw'abatutsi batatu muri bo bakaba ngo bamanukanwe mu biro by'iperereza i Bujumbura muri abo bahagaritswe kandi harimo abanyeshuri bari baronkeje impapuro z'umutsindo ku ishuri rya komine i Murambi abo nabo bariko barahimbaza impapuro zabo z'umutsindo bari baronkeje igihe gitero cy'abakuru w'Imana nk'uko isoko rya radio inzamba mu ntara ya Muramvya ribivuga amakuru ava ngaho i Muramvya amenyesha ko kuri uwo wa kane abo bahagaritswe biriwe barasambishwa ku mugaragaro mu kibuga cya komisariya ya komine i Muramvya iryo hagari ko ry'abanyagihugu mu ntara ya Muramvya rikaba rije rikurikira irindi ryakozwe muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro iyo nyifato yo guhagarika abantu kubera umwikeko iranegurwa n'abaharanira agateka kazi na muntu Gervais Nibigira icegera cy'urongoye urunani rw'abarundi b'intungane asaba ko mu guhagarika abantu hobamwe umuco
iyo nyifato y'ipolisi
nifatira je ntwaro ayiteye ibyatsi iyo hagize ahantu bigitero haca bakaje ko gufata abantu bose badasanzwe bwemwe na leta cyatumusaba yuko rero mugayika abantu hoja haja mu muco hama kandi nabafashwa kandi bagafatwa biciye mategeko hama kandi bakabubanisha kugira ngo berekane yuko ibyo bageze ari byo ariko ntabe imisi yose gufata abantu cyane cyane umugumwe bwo kuba batutsi bo nyine gusa hamwe nabo mu gamwe senere.
Tubibuze ko igitero cyakozwe ku mugwa mukuru wa komine Rusaka mu ntara ya Mwaro cyahitanye abantu indwi. Naye igitero cyageze ku munsi w'Imana mu ntara ya Muramvya kikaba cyahitanye abantu 13 abandi barakomereka.
Arakoze Delicia Kamikazi sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Muyinga nayo mu ntahe yayo y'ikibiriraho yo kuwa gatatu yahanishije abagabo babiri bo ku mutumba wabonera muri komine ya Gashoho. Abo nabo ni Claude Niyonzima na Janvier niyo yitungiye umunyororo wo gupfunga ubuzima bwabo bwose nayo Emile Kavamahanga akaba yarejejwe na sentare. Abo bantu bakaba bagiriwe icaha cyo kwica abantu babiri no gusahura amafaranga atazi ugitigiri muri koperative. Idonido na Jacob Sibomana.
Abo bagabo uko ari babiri bagiriwe n'icaha cyo kwica babiteguye hamwe n'ubusuma bunyomoje. Icyari wo cumushikiriza manza wa Republika yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga akaba yari yashengeje Claude Niyonzima, Janvier niyo yitungiye na Emile Kavamahanga ku byaha bibiri bagirizwa kwica babiteguye abazamu babiri aribo Isaac Habiyambere w'imyaka 40 na Mohamed Ndereyimana w'imyaka 57. Bakongera bakiba urukomba amazi iyo koperative. Amakuru ava muri sentare avuga ko babiri muri izo nkozi zikibiwe manza ivyo bagirizwa kiritse Emile Kavamahanga yaburanye avuga ko ivyabata atabiziko. Tubibutse ko abantu babiri b'abagabo barari za mukuru iyo koperative ya Gisanze muri komine ya Gashoho y'intara ya Muyinga bagandaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Iyo koperative nayo iribwa urukomba amazi nk'uko amakuru atandukanye ava i Gasanze abyemeza. Ubwo busuma bwabaye mu masaha ya saa 9 z'ubuca nk'uko ayo makuru abandanya abyemeza. Abo bazamu babiri bishwe, umwe ngo yacumiswe imbugita, uwundi akubita ikintu mu mutwe. Ayo makuru akavuga ko abagabo babiri baba ku musozi wa Bonero muri iyo komine nyene bafashwe aho babasanganye mu mazi iwabo bimwe mu bidandazwa hamwe n'amafaranga byibwe aho muri iyo koperative nk'uko amakuru yo kwizera ava i Gisanze abyemeza. Ibyibwe hamwe n'amafaranga ngo bikaba byose hamwe biharuka mu miliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Iyo koperative y'abanyagihugu ya Gisanze abari nawe ya mbere mu ntara yari isununuye nk'uko abanyagihugu bo ngaho babyemeza.
Tumushimire mugenzi wacu Jacob Sibomana. Imyaka itandatu rero iraheze hari abasirikare bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Uko kugomba gutembagaza ubutegetsi abasirikare babikoze inyuma y'indwi zitatu abanyagihugu bari mu mwiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bavuga ko kidakurikije amategeko. Kubisho gihe igihugu cyaciye kija mu magume harabaye n'ubwicanyi n'ayandi mabi bitasize inyuma abari mu nzego z'umutekano. Ni nkuru ya Gahoro Nkengurutse.
Uko niko mu gisagara cha Bujumbura hari hameze ku mutaga w'igenekerezo rya 13 Rusama 2015. General Major Godefroid Niyombare yaraheje gusoma itangazo rivuga ko akomboye wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo tangazo ryasomye ku bimenyesha makuru byigenga.
Twiboreje imvugo y'amacakubiri kandi turira ikoreshwa na Perezida Petero Nkurunziza ishobora gucanishamwo abagize inzego z'umutekano bavuga n'abanzi. Twiboreje imiryango yabuze ababo n'iyindi yasezikajwe n'ingorane zinyuranye muri kino kiringo. Twiboreje kandi imigwi nkorabantu yatanguye kwisukira mu gihugu izanywe n'intwaro ya Perezida Petero Nkurunziza mu guhohotera ubuzima bwa bene Burundi.
Abasirikare bari bashigikiye Petero Nkurunziza baciye babambagwa barankira abo bita abapuciste kwinjira mu nyubako za radio televiziyo y'igihugu batangaze ko bamukuye. Abasirikare n'abandi bo mu nzego z'umutekano batangura gusubiranamwo. Abatari bake mu basirikare n'abapolisi barahasize ubuzima. Inyuma y'umutaga abasirikare bari batangaje ko bakomboye Perezida Nkurunziza barateye iradio Rema FM yariko isamirana ivuga ko atanzego zasenyuwe. Bukeye bwaho amaradio igenga iryo tangazo ryo gusenyura inzego ryari ryaciyeko yaratewe n'abasirikare hamwe n'abapolisi bari kumwe n'umugwi w'inkorabara w'imbonerakure. Amaradio amwamwe araturirwa ayandi arasamburwa. Haci yakurikira ugutoteza abamenyesha makuru kugeza aho abagera ku ijana bata barahunga. Urwego rw'ubutungane rwarakoresheje cyane mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu barafungwa hadakurikije amategeko, bamwe baranyuruzwa, abandi bagenda mazima yongo tudasize inyuma abagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abahoze mu gisirikare ca leta XFAB, abahoze muri FNL hamwe na bamwe mu bahoze muri CNDD FDD berekana ko badashigikiye umutima w'amacakubiri no gutoteza bene wabo.
Tumushimire hawo nkengurutse inyuma yuko gushaka guhereka ubutegetsi rero bamwe mu banyapolitike abamenyesha makuru n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike baraciriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'Uburundi bagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi. Kubwo umushinga wa Manza Janvier Bigirimana ngo urwo rubanza ntirwisunze na gato amategeko mu mukurikire.
Harabayeho ingendo yo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi biciye mu manza za ngondagonde zagiye zirakogwa ku rwego rw'ubutungane bw'u Burundi, ariko ubwo butungane bukaba bwakoreshwa cyane cyane n'umugambi CNDD-FDD. Aho tukavuga abari ku butegetsi cyo gihe bagomba kurondera ingene bihora, ingene bagerageza kugwanya kunigira mu menshi iby'agateka kazi na muntu no kuvugira abarundi bari ko baratotezwa. Kuko muri abo turasangamwo abashingwa manza, abantu b'agateka kazi na muntu, abamenyesha makuru, abatavuga rumwe n'umugambi ku butegetsi CNDD-FDD. Abo bose bakaba bari abantu bahunze igihugu kubera imvo z'agatotezo no kuburagizwa vyakuzwe n'umugambi CNDD-FDD mu kugomba guhasha no kubuza ubwigenge bw'abarundi cyacana bari kwagwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri izo manza zose zaciwe uretse yuko zaciriwe abantu bahunze igihugu, ni manza zagiye ziraho nk'amahinyu cane, kuko ica mbere nta kintu na kimwe kigaragara cahuza abasirikare bateguye iyo kudeta n'abo bantu, ku buryo kubashira kw'ico caha twibaza vyabaye byo gukwegera ko kuko bavuga bati aba bantu bahunze igihugu babandanye berekana amabi ubutegetsi buri kuburakora kumureka turondere ikintu twobagirira nabo co bababaza.
Inzamba
kuruno wa kane niho abayisilamu bo kwisi bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr wo gusozera amafungo. Bamwe mu bayisilamu bavuganye na radio Inzamba gatega kawe bavuga ko uyu munsi ushitse bari mu bukene biturutse ku kiza cha coronavirus chatumye urudandazwa rwabo rutagenda neza. Bamenyesha ko bahora baja kurondera ibidandazwa hanze y'igihugu ariko muri kino gihe batagenda kubera imbibe zugaye. Basaba bijejwe kugurura imbibe kugira ngo bashobore gukora urudandazwa neza. Inkuru ya Blaise Nijimbere.
Bamwe mu bayisilamu twaganiriye bavuga ko uyu munsi mukuru batawihimbaje neza ugereranyije n'indi minsi mikuru yo mu myaka yahera, kuko hoho bakora urudandazwa bakunguka bakabona gutegura neza uyu munsi mukuru, haba mu kugura ibifungurwa canke kugura ivyambagwa. Ikindi bashikiriza nuko muri kino gihe cikiza ca coronavirus badakora urudandazwa neza kuko imbibe zugaye bigatuma batajabuka imbibe ngo baje kurangura bongere baronka amafaranga y'agaciro. Hakiyongera ko kandi n'abakene bataronse ivyo bahora baronswa kuri uno munsi nk'uko vyahora, bagasaba bijejwe kugurura imbibe kugira bakora urudandazwa njabuka amazi. Idikabano umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi vyifata kibanza yamenyesheje ko iki gihe c'amafungo kabaye akaryo ko gusaba ikigongwe. Yongera yibutsa ko abayisilamu borangwa no gufashanya mu buzima bwa misi yose. Akaba kandi yibukije kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira ikiza ca coronavirus.
Bakurikira amabwirizwa yo kwikingira ca kiza ruho nyanganda corona. Cyane cyane amabwirizo duhabwa n'abasorongoye mushanganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida.
Musi mukuru wa Eid al-Fitr ushitse kandi mu gihe mu muryango w'abayisilamu hari impari mu burongozi bw'uwo muryango, aho mbere umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwafashe ingingo yo gushiraho idikabano ngo arongore uyo muryango byifata kibanza.
Urakoze mbeze nije imbere kuri iyo nkuru. Abanyagihugu mu muryango w'abayisilamu mu ntara ya Rumonge nabo bavuga ko bitaboroheye guhimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr bivuye ku biribwa bitaboroheye kuronka. Ibyo bikaba byaturutse ku kiraro gihuza intara ya Rumonge na Bujumbura cyacitse. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Trifine kandi wabo.
Amakuru ava muri iyo ntara ya Rumonge avuga ko kuva ibarabara rya Bujumbura Rumonge ricitse, imfungurwa nk'imiceri, ibiharage hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi ntivyasubiye gushikaho muri Rumonge kuko amamodoka arabijana atasubiye kuronka haca nk'uko bivugwa n'abo mu muryango w'abayisilamu baba muri iyo ntara. Bakavuga ko batashoboye guhimbaza neza uyo munsi mukuru wabo nk'uko vyahora. Eka ibifasha gutegura izo mfungurwa nabyo nyene ntibiboneka, aho ni nk'amakoto n'ibindi biva mu ihinguriro Savonor bituma imfungurwa zigira kanovera. Amamodokari yabyo akaba adashika muri iyo ntara ya Rumonge nk'uko bivugwa nabo muri iyo ntara bidoga ko bitaborohera muri kino gihe. Si ibyo gusa, n'amakamyo y'ihinduriro ry'ibinyobwa bya Brarudi ntirishobora gushika muri iyo ntara. Ibi bigatuma amafana atabonetse kugira ngo bahimbaze uwo munsi mukuru nk'abandi bo mu zindi ntara. Abo banyagihugu bo mu muryango wa Islam bakaba bamenyesha ko nubwo bifatikanije nabo mu zindi ntara bo bitagenze neza, bagasaba ko ikiraro cyo kuruzi kirasa kigabura intara za Rumonge na Bujumbura cyose nugwa vuba.
Urakoze Trifine kandi wabo kuri iyo nkuru. Kuri uno munsi rero abayisilamu baramutse bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, abayisilamu b'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama ntibawuhimbaje uko byahora. Bamenyesha ko mu bisanzwe bahora basangira bike bafise bavuye gusenga, ariko uno mwaka bamenyesha ko bitagenze neza nk'uko byahora biturutse ku kiza cya COVID-19 n'ubukene barimwo. Aba ni bamwe mu baganiriye na Radio Inzamba gatega kawe.
Mha muzima ubu ngubu nyine buragoye kubera hasanu hari ubukene, noneho inyuma y'ubukene n'igarama ku bantu bamwe bamwe bayidukuyeho guteranira hamwe ntabwo byabayeho bivanye n'ukuntu biriya bintu bya ngombwa bisabwa tutavyujuje. Twayihimbaje abantu bamwe bamwe mu bukene pe abasilamu twasangiye amazi, ariko ibije narize ikivyovyo kuri bamwe barabura bakanabwirikwa.
Nkatwa abamizuruma twahunze mu myaka ihize ahagera nk'uyu munsi tugashira hamwe ibyo twaronse tukabisangirira hamwe, ariko bijanye n'ibihe turimwo bya coronavirus uyu mwaka novuga yuko bitashobotse yuko dukora uko twara dukora kugira dushobore kuba twasangirira hamwe. Naho turi mu buhungiro ntibyatubuza yuko bike twaronka twabisangirira hamwe.
Turashimira Imana umunsi mukuru w'Iraidi ahanga iwacu mu nkambi ya Mahama wagenze neza. Naho ubukene burabayishe, naho batafise ibyo bafungura bamwe bamwe, ariko bagirageje urazi umuyisilamu aho hari nabwo ashobora kwemera umuyisilamu mugenzi we yirigwizana kandi nawe afise ikiro cy'ubufumunzu bategezwa kusangira bategezwa kusabikana. Twagirageje naha turiko turasabikana ubugari, ariko biriya bindi byo gusangira umucero ugasanga watese mu nzu iyi nk'uko byari bimeze mu indi myaka twari ngaha mu nkambi suko byari bihari. Ariko insha Allah ku mbaraga z'Imana iraidi yageze neza.
Ni kuri inkuru rero dusiye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye yo kuri uno munsi. Nshimire bagenzanje badufashije kuyatororokanya. Alice Akimana mwari kumwe kuri mikro, nkaba ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.